Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 kandi tubahaye mwiriwe mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Diana Nini Nahaje mu Burundi ikigo c'igihugu kijeje kwegeranya amatagisi n'amakuri ya leta Aubert mu mfunyapfunyo cemeza ko ubuhinga ngurukana bumenyi gafashije mu kurwanya ubusuma hamwe no kudatakaza umwanya ku mutanga kori
dufatiye nko ku mwimbo ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega ca leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163.
Uni Jean-Claude Manirakiza niwe komiseri mukuru wa Aubert. Ubwongereza n'u Rwanda vyashize umukono ku masezerano mashasha ajanye n'abimukira. Mu ntambara ya Israel na Hamas mu manuko bw'intara ya Gaza abagira neza batabariza babuze inzira bacamwe mu guhunga mu nyuma y'uko ingabo za Israel zinje mu gisagara ca Khan Yunis. Prezida wa Guinea-Bissau yasheshe inama nshinga mateka umuryango umwe bwa Afrika wavuze ko uhangayikishijwe n'ino ngingo. Hido ni duyano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase mube hagufi ya maradio yanyu n'ahandi hose muri ko mwumva ijwi mu rya Amerika muherereye. Nongere ndabahikaze ncuti bakunze ibijwi rya Amerika murano makuru duhera kuyagezweho ijya nino ku isi. Igisirikare cya Israel cakajije ibitero kiriko kigaba mu manuko bw'intara ya Gaza amashamwe ajeje gutabara imbabare hatabariza babuze inzira bacamwo mu guhunga. Oriane itanga ishaka atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Ibyo bitero by'igisirikare cya Israel mu manuko bwa Gaza vyabaye kuri uno munsi wa kabiri vyakozwe hakoreshejwe ibimodoka byo mu ngwano vyarungitswe na cane cane mu karere k'ubumanuko mu gisagara ca Khan Yunis. Igisirikare ca Israel cari caragabishije abanyagihugu mu bigwati bitandukanye vy'ico gisagara kibasaba guhunga bagana ubumanuko bwa Gaza. Ibiro vya ONU bijejwe gutunganya imfashanyo bigereranya ko abantu umuriyoni umwe n'ibice 8 bateshejwe ingo zabo mu ntara ya Gaza. Ni mu gihe ibiro vya ONU bijejwe impunzi z'abanyepalestina bivuga ko hafi umuriyoni w'abantu bahungiye mu nyubakwa y'ibiro byayo biri muri Gaza. Mwijambo Lynn Hastings, umunyamabanga ajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare mu karere ka Palestina kigaririwe na Israel, yashikirije ejo ku munsi wa mbere yavuze ko uturere two gufashirizamo abantu dutera tuba duto kandi ko ibikoresho byo gufasha basigaranye bidakwiye na gato. Hastings yongeye kagira ati nta na hamwe hari umutekano muri Gaza kandi nta na hamwe hari ubuhungiro. Uburyo bwo kurokora abanyagihugu bari muri Gaza ntabubaho. Ikindi kintu gikomeye kigiye gushika nuko ibikorwa byo kuja gutabara imbabare bigiye kugeraho bitagishoboka.
Oyana itangishaka urakenuye amakuru yose yerekeye intambara ya Israel na Hamas mushura kuyasanga ku rubuga rw'ijwi rya Amerika niwe zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tuje ku mugabane wa Afrika naho hishamwe ry'umuryango umwe bwa Afrika ritewe impungenge n'ingingo ya president wa Guinea-Bissau Umaro Sikoko Embalo yo gusesa inama nshinga mateka imbere y'amatora mashasha azoba muri ico gihugu ni nyuma yo gutana mu mitwe kwabereye ku murwa mukuru w'ico gihugu mu ndwi iheze. Fidel Niyongabo
umuyobozi w'umuryango umwe bwa Afrika Faki Mahamat yerekanye amakenga ku ifutwa ry'inama nshingamateka. Yiyamirije yivuye inyuma uruhagarara ruherutse kuba muri Guinea-Bissau rwatewe na zimwe mu nteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu. Faki yasavye abategetsi ba leta ya Guinea-Bissau n'abandi bose barajwe ishinga n'ibibera mu gihugu cyabo gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo kubungabunga amahoro, umutekano n'ubumwe mu gihugu hamwe no kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Prezida wa Guinea-Bissau Umaro Sisoko Embalo ku munsi wa mbere yaratangaje ko kudeta yageragejwe muri ico gihugu yatumye kija mu ruhagarara hari nyuma yuko ugutana mu mitwe kwadutse hagati y'inteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu n'inteko zidasanzwe zijejwe gucungera umukuru w'igihugu. Abantu babiri barahasize ubuzima. Yamara Domingos Simoes Pereira amaze igihe kirekire ahiganwa na Prezida Embalo akaba ari umukuru w'inama nshingamateka yamwagirije ko ingingo yiwe yo gufuta inama nshingamateka imeze nka kudeta koze kwibwirizwa washingiro ry'igihugu. President Embalo yatowe kuba president mu kiringo cy'imyaka 5 mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2019 yararusimbye muri kudeta iyo kumukura ku butegetsi yageragejwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022.
Hijugi Amerika turachari mwanya makuru agezweho hirya nino ku isi. President w'Urusiya Vladimir Putin ejo aho bukera zogendera Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Fide Niyongabo haratubwira ibindi ku rugendo rwa Putin.
Umuvugizi wa President Putin Dmitri Peskov kuri uyu wa kabiri yabwiye amenyesha makuru ko Putin azogendera Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kuri uyu wa gatatu. Peskov yavuze ko President Putin azoganira ivyerekeye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'abategetsi b'ivyo bihugu vyompi, intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas na politike mu makungu. Peskov yatangaje ko Putin azoganira kandi ivyerekeye amasoko y'ibitoro mu rugendo rwiwe, nyuma y'uko Burusiya kimwe mu bihugu 10 bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bishorera ibitoro hanze OPEC butangaje ko buzogabanya bikomeye ibitoro bushorera hanze. Ubwo rugendo ruzoba rubaye mu gihe Burusiya buriko burondera ibihugu byocudika nabwo mu makungu, naho bwakumiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bivuye ku ngwano iri kibera muri Ukraine. President Putin yagiye gake hanze y'igihugu ciwe kuva arumwitsa inteko muri Ukraine no kuva sentare mpuza makungu mpana vyahisohoye umutahe wo kumuhagarika, inyuma y'uko iyo sentare imwagirije ko yanyuruje abana bo muri Ukraine akabajana mu gihugu ciwe. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ziriko zakira muri iki gihe ikoraniro mpuzamakungu rigira rya 2028 kwihindagurika ry'ibihe. Yamara ibiro vya President Putin ntivyatangaje niba azokwitaba ibiganiro biriko biraba muri iryo koraniro. Putin ntiyitavye inama zikomeye zitari nke zabereye mu makungu kuva igihugu ciwe gitanguye ibitero muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022.
Fidel, abanyapolitike bane bariko biyamamariza amabanga ya president muri Amerika nibo bakwije ibisabwa kugira ngo bahurire mu kiganiro rusangi bavugira mu migambi bafitiye abanyamerika. Ico kiganiro kizoba ejo kuwa gatatu. Fidel no baracabandanya.
Abanyapolitike bariko biyamamariza amabanga ya president baheruka guharira ku migambi bafitiye abanyamerika bari batanu haraheza ukwezi. Yamara muri iki gihe ni bande kunturo igira kane impari hagati yabo. Umwe wese muri bo azabafise imigambi ibiri: kwitandukanya n'abandi hamwe no kwitandukanya na Donald Trump ari imbere yabo muri iki gihe. Andra Galaspi n'umuhinga mu vyerekeye politiki yigisha kuri kaminuza ya Emory mu gisagara cha Atlanta muri leta ya Georgia ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Andra Galaspi avuga ati:
I think the question and the difficulty has been identifying what
is nibaza ko ingorane yahabaye ari kumenya ibibazo n'amakenga by'abari mu gice cy'umugambwe wa Republican atari cha Trump. Abari muri uwo mugambwe badashigikiye Trump muri iki gihe canke bamutoye muri kahise kubera ari we yaserukiye umugambwe wa Republican. Abantu yamara badashigikiye ibyumviro byiwe bashobora gutora undi munyapolitike atari Trump, cyane cyane ni Trump yatangura kuremegwa bikomeye n'ibibazo byose afise bijyanye n'amategeko muri iki gihe.
Naho Donald Trump ahanganye n'ibyo bibazo bijyanye n'amategeko birimwo ibyaha 91 aracana imbere y'abandi banyapolitike b'abarepublikan biyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu. Ivyatojwe mu ndwi irangiye vyerekana ko Trump ari imbere ya Ron DeSantis buramatari wa leta ya Florida na Nikki Haley yahoze ari ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe ONU bahiganwa n'ibice 60%. Ku nshuro igira kane Trump nazo kwitaba impari zo kuri uyu wa gatatu.
Barakoze bagenzi bacu Fide Niyongabo na Oriane Tangishaka ku makuru baduteguriye bahejeje kudushikiriza. Ayo yose mumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja I Kigali mu Rwanda. Igisata chabi mukira umushikiranganja jeje umutekano mu Bwongereza James Cleverly ari mu Rwanda ho yashize umukono ku masezerano mashasha janye nabimukira hagati y'u Rwanda n'u Bwongereza. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu team Ishimwe.
Kuruhande rwa leta y'u Rwanda ni ministri w'ubanye n'amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Ibyakubiyemo ntibyagiye kumugaragara, ariko ibitangazamakuru byo mu Bwongereza bivuga ko asobanura neza iby'u Rwanda rwiyemeje mu rwego rwo gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru bari kumwe bombi, ministri Cleverly yagize ati dufite ubushake budakuka bwo gukomeza uyu mugambi. Ubwongereza n'u Rwanda turakorana kuko ari ngombwa. Ministri Biruta nawe ati u Rwanda ntirufite umugambi wo kuva muri aya masezerano. Niyo mpamvu twafatanyije na guverinoma y'Ubwongereza kugira ngo dukureho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Koko rero mu kwezi gushize urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya ministri w'intebe Rishi Sunak wo kohereza abimukira mu Rwanda, ruvuga ko iciye ukubiri n'amategeko. Mu nyandiko yanyujije mu itangazamakuru, Sunak avuga ko arambiwe kubona politiki ye n'u Rwanda ihuriburizwamo. Ati guverinoma irimo gutegura amategeko yihutirwa yo kubirangiza burundu no guhagarika amato azana mu Bwongereza abimukira mu buryo bw'amagendu. Muri aya mategeko mashya, guverinoma y'Ubwongereza irateganya kuvugamo neza ko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Ni nk'igisubizo ku mpungenge z'ubucamanza bw'Ubwongereza bwaciye iteka ko u Rwanda rushobora gusubiza abimukira mu bihugu bakomokamo bagakomeza kwibasirwa. Ubwongereza n'u Rwanda basinye amasezerano ya mbere mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Abimukira ba mbere bagombaga kurizwa indege bajyana mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiyeho. Icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Uburayi cyarabihagaritse ku munota wa nyuma. Abimukira bakomeje urugamba rwabo no mu nkiko zo mu Bwongereza, nazo rero zarangije ziburijemo kubohereza mu Rwanda. Ministri James Cleverly yanzura agira ati urukiko rw'ikirenga narwo rwemera ko impinduka zikwiye kugira ngo zikureho impungenge zose. Nibyo twakoze muri amasezerano mashya n'u Rwanda.
Mukanya nari ndabiciye ku masonga tugitangura no makuru mu Burundi. Kigo cy'igihugu kijeje kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta Aubert Mpfunyapfunyo cemeza ko ubuhinga ngurukana bumenyi bwafashije mu kurwanya ubusuma hamwe no kudatakaza umwanya ku mutanga kori. Ikigo Aubert kivuga ko ingabwa none ryatumye amahera yinjira mu kigega cya leta yiyongera. Amahera yinjiye hangana gute? Muravyumva muri no nkuru y'umenyesha makuru Eloge Wirika neza inairobi muri Kenya.
Kuri uyu wa kabiri ikigo Aubert cyahimbaje umunsi wahariwe umutanga kori mu Burundi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Icyivugo cyawo kigira kiti dukoresha ubuhinga bwa none mu kuriha amatagisi n'amakori twongereye dushyigikire iterambere ry'igihugu. Ikigo Aubert cyemeza ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani uyu mwaka gitanguje isekeza ryo gukangurira abatanga kori bo mu Burundi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none. Ibice 80% byabo bamaze gutangura gukoresha ubwo buryo. Kuva icyo gihe nk'uko bitangazwa na komiseri mukuru w'icyo kigo cy'igihugu kijeje kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta, harabaye akarusho bigera mu kwezi kwa 10 bibagahore. Jean-Claude Manirakiza:
dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cha leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. Amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato ku 100. Muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibicindwi kuri 172 n'ibice bitatu zari zitezwe. Tukaba dusubiye gusaba abo bose vyega ko bofata iya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none.
Ariko umushikanganji w'ikigega cya leta ntiyishimiye uko abakozi ba Aubert bakora mu kwinjiriza igihugu. Odasi Nyonzima:
mu gushyiraho ubuhinga bwo gusohora fakture elektroniki kwari kugira ngo turwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza. Usanga bafise igitabo bandikamo ibidandazwa badandaje cyabo, bakagira n'ikindi gitabo bandikamo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha kw'amakuru. Ariko bakoresheje irya fakture elektroniki, uvuga ibyo bitabo bandikamo n'ikaramu byageza guca bivaho. Mwaba uri kubera intege nke z'abakozi bari bajejwe gushyira mu ngiro iyo ngingo yo gukoresha iyo mashini. Usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge
mbere yagiriza bamwe mu bakozi b'ico kigo gukora ubusuma bukabije.
Ubusuma buca ku mipaka, haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo bariha amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarisha amakori barerekewe n'abakozi ba Uber, haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya kugira ngo bakunde ntibarihe ya tagisi, haba ibyo gusubiza amafaranga ya TVA. Usanga basubije amafaranga atateza gusubizwa cyane bagasubiza yarenze kambere n'ubundi bube gito usanga bwarerekewe n'abakozi b'ikigo Aubert. twagabishire yuko inzego z'igihugu zose ko twese rero tujyukorera hamwe kugira ngo ushe kugwanya ngurusuma
ekana president Evariste Ndayishimiye yemeza ku Kigobert kiri mu nzego zizingamitse ubutunzi bw'igihugu mu mpera twa 10 yitabaje inzego z'umutekano kugira zimufashe muco yise urugamba rwo kunagura ubutunzi yavuze ko hafi ibice 85% kw'ijana by'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cya leta buri mwaka aja mu mifuko y'abantu bitewe hanini n'abari bajejwe gutoza amatagisi n'amakori aha yari bugarama bwa muranza
statistique zerekana yuko importation mu Burundi ku mwaka abadadaza b'i Burundi bazana ibidandazwa by'umuriyaridi ni miliyoni 300 ku mwaka mugabe igihugu cinjiwemo n'amadolari imiliyoni 200 gusa ngira ico gihugu ba frauda bakiba amadolari aregeye imuriyaridi umuvuga ngo turakenye be murazi yuko banke mondale na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu mu bigira murazi kwagirizwa kwari wewe uryiriturire kwari wewe ufrauda amadolari tuzotera imbere gute naye ni muri ubutegetsi bw'igihugu gaha mwese amurishatse ubugira ntibiheze tupfinga aha kwese twigiriye inama yuko tuvuye hasi tugire sinergy kujya bari kwagira sinergy mu manza za fraude iperereza ribirabe hose abo bajede bose bakora bakurikira mwese atarwa vuye
mana yakiza twari Kigobert yibutsa ko umunsi nk'uyu wahari umutoza kori atari birori gusa ahubwo ufite intumbero ikomeye
nakajyo ka leta y'u Burundi fata ko kwibutsa ineza nakamaro kamakori n'amatagisi n'iterambere ry'igihugu kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe cese gucyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke
mu biganiro hagati y'ibisata bya leta n'abikorera utwabo ku njuro ya kabiri zatunganijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku maganekerezo ya 2728 ukwezi kwa 11 guheze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwari bereye itsimbatajwe Burundi butazogera kwihangira bwihaye byo gucika igihugu gisatira iterambere mu 2040 no kuba igihugu cihagije kandi giteye imbere mu mwaka wa 2063 Yateye akama afasha Burundi abasaba gukomeza kubusahiriza mu mugambi wo gushoboza inzego z'igihugu gukoresha ubuhinga bwa none no gukomeza intwari bereye ibituma haba umuco mu birangurwa kubwiwe. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika.
Kino gice cha nyuma c'amakuru yacu tugihadira Republika ya Demokarasi ya Kongo muri ico gihugu rero mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu atera yegereza hamenyesha makuru bahamagarirwa kugira uruhara rufatika mu gukumira urugomo vyavugiwe mu nama yo gukarihiriza ubwenge abamenyesha makuru yatunganije n'ishami rya politike ya MONUSCO igoma inkuru y'umenyesha makuru Alia Sanka Darius
ni mu buryo bwo kurwanya no gukumira urugomo n'ibindi bibazo bihiye n'ingaruka mbi muri ibi bihe byo kwiyamamaza n'iby'amatora ateganijwe mu byumweru bibiri biri imbere mu nzego zose muri Repubulika ya Kongo nibwo ishami rishinzwe ibibazo bya politiki rifatanyije n'iryitangazamakuru bya MONUSCO byahuje abanyamakuru hafi 30 bo mu mujyi wa Goma n'abandi baturuka hirya no hino mu ntara ya Kivu ya ruguru abayobozi baya mashami bemeje ko bashakaga gutanga umusanzu bikiye mu itangazamakuru kugira ngo amatora azabe izewe n'abaturage bose ibi bikaba mbere na nyuma yuko komisiyo y'amatora itanga igisubizo oyo ni Amadouba ushinzwe itangaza makuru kuri MONUSCO kuri mikoro ya Radio Ijwi rya Amerika
si on vous a convoqué ce n'est pas pour rien parce qu'on sait que les
kuba amagara hano byari bifite akamaro cyane kuko itangaza makuru muri rusange bifite uruhare runini muri demokrasi kugira ngo amatora abemo umudendezo n'uburinganire abatora bagomba kuba babimenyeshejwe neza nta amatora yabaho idafite isa no ni tangaza makuru ariyo indororezi Julien Olihide uyobora ishami rya politike yashimangiye ibyo Amadouba yaramaze gusobanura yagiriye inama abanyamakuru bo muri Kongo ashingiye ku byabaye mu yandi matora mu bihugu bya Afrika mufite uruhare runini no mu biganiro ni ngombwa cyane ko mukorana na komisiyo y'amatora mu rwego rw'inara kugira ngo mubashe gutanga inkuru nyayo mufite kwamagana no kwirinda ko abanyapolitike babakoresha ku nyungu zabo tuziko bitoroshe kuko atari muri Afrika gusa ariko mufite kubirwanya
vous, à travers vos travaux, vos actions, de pouvoir freiner tous ces genres de choses.
Bamwe mu bitabiriye inama bavuga ko yari ngombwa muri ibi bihe byo kwiyamamaza bivanzemo n'umutekano muke uri irya no hino mu ntara ya Kivya Ruguru uterwa n'imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta. Bongeye ko muri ibi bihe ubutumwa bw'amakimbirane buteranya budafite umwanya mu itangazamakuru. Uyu ni Serge Borauzima ukorera ikinyamakuru Mashariki hano mu ntara ya Kivya Ruguru.
Cette rencontre était très importante dans le sens que nous sommes dans une période sensible.
Inama yari ifite akamaro cyane kuko turi mu bihe bikomeye, mu bihe by'amatora nabwo aburi ibintu by'urugomo. Tugomba rero kubikumira. Twese uko twahuye hano twafashe icyemezo cyo kubaha amategeko mu gihe cyo gutanga amakuru.
Guider pour éviter de sombrer dans le parti pris en donnant l'information.
Rose Mate n'umunyamakuru uyobora radio y'abari n'abategarugori LFM mu ntara ya Kivu ya Ruguru yasezeye gushira mu bikorwa byose byavuzwe muri iyi nama. Yiyemeje gukwirakwiza ubutumwa hose mu burasirazuba bw'igihugu.
Nous en tant que journalistes, nous devons éviter de désorienter la population.
Twe n'abanyamakuru tugomba gukoresha uko dushoboye kose tugatanga inkuru nk'uko kode yacu ibisaba. Ubu tufashe icyemezo cyo gutanga inkuru nk'uko bisanzwe, gutanga ijambo ku bakandida bose no kureka abantu batore aho bashaka tutabigize mu ruhare. Usibye inshingano yahawe yo kurinda abaturage, MONUSCO iciye mu muryango w'abibumbye ni rumwe mu nzego rukomeye rufatanya n'igihugu cya Congo cyane cyane mu bihe by'amatora. Izafasha kandi mu gutwara ibikoresho bikenewe mu matora no mu bukangurambaga. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ali Asanka Darius, urakoze. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ingabo z'umuryango umwe bwa Afrika mu mpera z'indwi iheze zaratanguye kuva mu burasirazuba bw'ico gihugu. Abarwanyi ba M23 bahiga gusubira mu birindiro bahozemo imbere y'uko ingabo za EAC zibifata. Jimmy Shukrani bakomera arabandanya.
Manda y'ingabo za EAC ziri mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo izarangira tariki 8 ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Uyu mwanzuro wafashwe tariki 31 ukwezi kwa 5 uyu mwaka mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango ubwo bateraniraga ibijumbura mu Burundi. Icyo gihe abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu binubiraga icyo bitaga ubufatanye izi ngabo zigirana n'inyeshyamba za M23 zirwanya igisirikare cya Congo FARDC. Kuva kwa 6 mu cyumweru gishize izi ngabo za EAC zatangiye kuva ku butaka bwa Congo. Izirimo kugenda nizo mu gihugu cya Kenya zari zarerekejwe mu teritwari ya Rucuru no mu gice kimwe cya teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwa Congo bavuganye n'Ijwi rya Amerika baravuga ko bashimishijwe no kubona izo ngabo zirimo kuva ku butaka bwa Congo.
Byatubabaje cyane kuko EAC ntakazi ko yadukoreye icyo ubutumwa bwari bwazanye muri Congo kugira ngo ibukore ubwo bwarayinaniye no kugenda. Iri kugenda yava mu position ingabo za guverina za zitari zahagera kugira ngo zongerete nazihaje ugasanga M23 yamaze kuhagera kandi uvuga ngo yari proche collaboratere y'umwanzi.
Leta yacu yiyambaje EAC kugira ngo izidufashe umwanzi M23, ariko EAC igihe cyayo cyo kugenda kigeze M23 ahubwo ariho imaze kuja henshi itari ifite. Tugasanga ko EAC yabigizemo uruhare cyane kugira ngo M23 igomye kugira imbaraga.
Icyo aba baturage bavuga ko bashaka ni ukubona igisirikare cya Congo FARDC gikora ibishoboka mu kwigarurira uduce twose EAC yari isanzwe ifite mbere y'uko ituvamo. Ibyo bikaba no mu rwego rwo gukumira M23 kutigarurira utundi duce two muri iyi teritwari.
Twebwe nk'abaturage icyo twasaba guverinema, kwari ugusaba guverinema ko yashyiramo imbaraga. Igihugu cyacu gifite abasirikare benshi, iyo cyonyine kikorere kirebe ko cyarwanya umwanzi, kuko ntabwo wajya kuyambaza ku muturanyi aribo babifite mu ruhare.
Icyo nasaba ku buyobozi ni uko bwakoresha imbaraga zose bugakora hasi no hejuru kugira ngo bubashe kwirukana umwanzi ave muri ibyo birindiro, ndetse bumwirukane ngo bumujyane kure, kuko twebwe nk'abaturage dukeneye yuko tubona amahoro.
Societe civile yo mu teritwari ya Rucuru yo ivuga ko ubu leta ya Congo ikwiye gukora ibishoboka mu kurandura Burundi inyeshyamba za M23 no guhimbaragiye imitwe ya Wazalendo yishyize hamwe mu gufasha leta ya Congo kurwanya M23. Abisitieri ni umuyobozi wa societe civile muri groupe ya Bambo mu sheferi ya Bwito.
Kuvuga ngo yasiragiye n'ukuri abaturage bo hasi bo bafite analyse iri limite bagomba kubona yuko mwamvuri M23 yiyorosaga batobotse ariko se urundi ruhande urareba M23 yakubitwaga igahungira muri yase ariko nanone ibirindiro bya yase bikaba byari bifite ubudahangagwa ku ngambo y'igisirikare cya Congo na Wazalendo. None ubu ngubu rero bagiye kugwana igiye kuba bw'intare n'ingwe biri kugwanira ahantu hadatuwe ibyatsi rero aribo baturage barahababarira cyane.
Mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika kuri telefoni, Major Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yemeje ko ingabo zabo zigiye gusubira mu birindiro zahoze zirimo mbere y'uko yase bifata. Uyu kandi yongeyeho kugiye guverinoma ya Kinshasa itaganira nabo M23 itazigera ishyira imbunda hasi.
Kabisa tunahakikisha ulimwengu yote,
turamenyesha abantu bose ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zirimo kuva mu birindiro byazo, ariko kugeza ubu leta ya Kongo ntabwo ishaka kuganira natwe kugira ngo turebe icyo twakora mu kugarura amahoro n'umutekano. Ibyo rero bigatuma twebwe nka M23 tumenyesha abantu bose ko ibyo bice yase yari irimo byahoze ari ibyacu kandi tugomba kubisubiramo vuba na bwangu. Mu gihe ingabo za yase zirimo kuva muri Kivu ya ruguru aho zari mu butumwa bwo gufasha za Kongo mu kurwanya M23, imirwano ikazi ikomeje kugenda yegera umujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi. Kuva mu masaha ya mu gitondo imirwano yakomereje muri lokalite ya Malehe mu birometero 20 na Sake no muri santere ya Musheki aho imirwano ikomereje. Amakuru atugeraho yemeza ko kugeza ubu abaturage bakomeje guhunga berekeza Sake, abandi bashya Bweremana no mu misozi ya Karuba. Iyi mirwano irimo kuba ihanganishije umutwe wa M23 n'imitwe ya Wazalendo ifatanyije na FARDC. Jimmy Shukurani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Arakoze mgenzi wacu ejo ni Mukankusi yarahejeje kutwibutsa mukanya. Ikiganiro muri isanga mugikunda muri benshi ni kuva kwa mbere gushika kwa Mungu ku Ijwi rya Amerika saa 10. Muzohererero mubana natwe cyane cyane abapfasoni n'urwaruka. Turashaka ko mugira uruhara rukomeye muri ico kiganiro muri isanga c'Ijwi rya Amerika cyo kuvuga kwa mbere gushika ku munsi wa Mungu saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Mukanya turahana gahindukira imbere yo kugahana, ngende ndabibukije muri maki yuko igisirikare ca Israel cakajije ibitero kiko kigaba mu manuko bw'intara ya Gaza. Amashirahamwe ajejwe gutabara imbabare hatabariza babuze inzira bacamwo mu guhunga. Ino nkuru murashobora gusoma vyinshi kuri yo ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu. Ku mugabane wa Afrika naho ishami ry'umuryango umwe bwa Afrika ritewe impungenge n'ingingo ya president wa Guinea-Bissau Umaro Sisoko Embalo yo gusesa inama nshingamateka imbere y'amatora mashasha azoba muri ico gihugu. Ni nyuma y'ugutana mu mitwe kwabereye ku murwa mukuru w'ico gihugu mu ndwi iheze. Ino nkuru vyinshi murashobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet ariyo www.akaburungu.com. Muri intambara nayo y'Uburusiya, President w'Uburusiya Vladimir Putin ejo aho bukera azogendera Arabia Saudite na Emirati z'Ubumwe z'Abarabu. Hanyuma abanyepolitike bane bariko biyamamariza amabanga ya president muri Amerika nibo bakwije ibisabwa kugira ngo bahurire mu kiganiro rusangi bavugiramo imigambi bafitiye Abanyamerika. Ico kiganiro kizoba ejo kwa gatatu, Ijwi rya Amerika rizobashikiriza uko kizoba kiriko kiragenda mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Umushikiranganje ejo umutekano mu Bwongereza James Cleverly ari mu Rwanda aho yashize umukono ku masezerano mashasha janye n'abimukira hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. Uburundi ikigo c'igihugu kijejo kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta Aubert mu mfunyafunyo cemeza ko uhinga ngurukana ubumenyi bwafacije mu kurwanya ubusuma hamwe no kudatakaza umwanya ku mutanga kori. Ni gahare ho dusozere amakuru no mugoroba mwakoze kudutega abiri muhinga bw'ivyuma Nadia Tahana ingenieur bari kumwe ba kenuye kuri micro ya Lidiane Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo byose murara haryana hataryana harade umwasi.